Είναι η Ράδιο Ισβητή Αμέρικα. Ράδιο Ισβητή Αμέρικα από την Ουάσιγκτον, τη στιγμή που κυρώνει νόμο Κινιαργουάντ. Ο Ρόντι μου τκόμφυρα που μιλώνει μίγουφι για shortwave, κουμέτερο τσουμινί τσέντα να μιλώνει γυρί να ζυρί. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio ishuti ya bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi ifideye niyonga babaramutsa bayikaze mu makuru y'aka kanya. Amakuru yacu yo kuri iyi saha ashemikira ku rupfu rwa perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli rwabaye ejo ku munsi wa gatatu. Tanzania ni igihugu gicumbikiye impunzi nyinshi z'abarundi.
Twebwe nk'impunzi twakiranye ubumaro cyane urupfu rwa nyakwigendera Rais Magufuli. Kwenzeko tugiye guhinduka uzo musubira ngiranga turaba kane ukuntu yogira gahindura mu myifato ku mundi turayeho nabi cyane nka Tanzania na cyane cyane ko ariko adomura ku ngufu n'abatabishaka.
Abo ni impunzi z'Abarundi bacumbitse mu ikambi ya Muta na Mutenderi mu burengero bw'igihugu cya Tanzania. Abakuru b'ibihugu byo mu karere bafashe mu mugongo Abanyatanzania. Mbere yuko tugaruka kuri aya makuru yerekeye urupfu rwa perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli, tubanze tubashikirize amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Burusiya bushaka ko Amerika isaba imbabazi inyuma y'uko perezida Joe Biden yise perezida Vladimir Putin umwicanyi. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Byavuzwe n'umudepite mukuru w'Uburusiya uyu munsi kuwa kane, Konstantin Kosachyov, wungirije umukuru w'urwego rw'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya, yavuze ko amagambo ya Biden atemewe, ko nta gushidikanya ko ashobora gukongeza umubano mubi wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi, kandi ko yatumye icyizere Moscow yari ifite kiyoyoka. Uburusiya bwizeraga ko hazaba impinduka mu ngamba za Amerika ku buyobozi bushya. Ku rubuga rwa Facebook, Kosachyov yanavuze ko kuba Moscow ejo kwa gatatu yarahise tumiza ambasaderi wayo i Washington ariyo ntambwe yonyine yumvikana yagombaga guterwa mu bihe nk'ibi. Mu kiganiro na televiziyo ABC cyatambutse mbere, Biden yari yagize ati ndabyemera, ubwo yarabajijwe niba atekereza ko perezida w'Uburusiya ari umwicanyi. Yanavuze ko Putin nta bumuntu bumurimo kandi yijeje ko ashobora kuzishyura ibivugwa ko Uburusiya bwivanze mu itora rya perezida rya Amerika ryo mu mwaka ushize wa 2020. Uburusiya burabihakana. Cyakora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko irimo gutegura ibihano bishya ku Burusiya kubera uko kwivanga mu matora. Biden yabwiye televiziyo ABC ati uzabibona vuba bidatinze, ubwo yarabajijwe ingaruka Uburusiya bushobora guhura nazo kuri iyo myitwarire buvugwaho.
Urakoze Eugenie. ONU yemeye gufatanya na Ethiopia gukora itohoza ku vyaha vy'intambara mu ntara ya Tigre. Thomas Kamirinda araduha ibindi.
Intambara yo muri Tigreya yatangiye mu kwezi kwa 11 gushize, imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi, yirukanye mu byabo n'abandi ibihumbi amagana. Ariko amabi yayikorewemo ntazwi neza. Niyo mpamvu komisiyo ya Leta ya Ethiopia ishinzwe uburenganzira bwa muntu yiyambaje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu kugira ngo ize bafatanye kubikoraho anketi zimbitse. Umuyobozi mukuru w'iri shami rya Roni, Michel Bachelet, yabyemeye nk'uko umuvugizi we yabitangaje. Uretse komisiyo ya Leta ya Ethiopia ishinzwe uburenganzira bwa muntu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu nayo yatangaje ko yiteguye gukorana n'imiryango mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu muri anketi ku mabi y'intambara yo muri Tigreya. Komiseri mukuru Michel Bachelet yatangaje ko aya mabi ashobora kuba ari ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, birimo ibyaha bifatiye ku gitsina nk'intwaro y'intambara, ubuhotozi, kuyogoza no gusahura ibya rubanda n'ibya leta, no kwica amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'arengera ubutabazi. Michel Bachelet yatangaje kandi ko bikorwa n'impande zose z'abarwana muri Tigreya.
Tugushimire Thomas. Afrika y'Epfo yashizeho ikigega kijejwe gufasha abarimyi n'aborozi b'abirabura. Icyo kigega kirimwo imiliyoni 340 y'amadolari agenewe gufasha abarimyi n'aborozi b'abirabura kuronka ingurane n'imfashanyo y'amafaranga hamwe no kongereza uruhara rwabo mu bucuruzi bufatiye ku burimyi n'ubworozi. Amafaranga azotangwa nk'ingurane mu kiringo cy'imyaka itatu yimirije. Icyo kigega kigenewe gufasha abo barimyi n'aborozi b'abirabura kwirinda inzitizi bahura nazo mu bijyanye n'amafaranga baba bakeneye mu mirimo yabo y'ubucuruzi bufatiye ku burimyi n'ubworozi. Igisata cy'uburimyi muri Afrika y'Epfo gifite uruhara rukomeye cyane mu byerekeye kunaguka k'ubutunzi bw'igihugu. Ikigega cyashizweho kigenewe kongereza igitigiri cy'abarimyi n'aborozi b'abirabure hamwe no gushobora kwagura imirimo yabo.
Kuronga ingurane n'ifashanyo y'amafaranga ku barimyi n'aborozi bashasha muri Afrika y'Epfo n'ikibazo gikomeye. Igisata cy'uburimyi giterera hafi igice kimwe ku ijana mu butunzi bw'igihugu. Gifise uruhara rukomeye mu butunzi bw'igihugu bwari busanzwe buri mu bibazo bikomeye n'imbere y'uko ikiza cya COVID caduka. Ubwo butunzi bwarayanzaye bikomeye cyane mu mwaka uheze inyuma y'uko leta ifashe ingingo zikomeye zo kugabanya ikwiragira ry'umugera wa COVID-19. Tushimire bagenzi bacu badushikirije aya makuru yo hirya no hino. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo website akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ashimikira ku rupfu rwa Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli. Perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitavye Imana ejo kwa gatatu afise imyaka 61. Iyo nkuru yatangajwe n'icegera cha Perezida Samia Suluhu kuri televiziyo ya leta. Samia Suluhu yavuze ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro vya Dar es Salaam ahitanywe n'ibibazo vy'umutima. Leta ya Tanzania yatangaje icunamo c'imisi 14. Abayobozi b'ibihugu vyo mw'ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko nabo bifatanije na Tanzania muri ibi bihe vy'umubabaro batangaza ko bababajwe n'urupfu rwa Magufuli. John Pombe Magufuli yari umuntu ki? Ivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira.
John Pombe Magufuli yavutse ari kwa kane ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 10 mu 1959 mu karere ka Katona mu ntara ya Mwanza ku nkengero z'ikiyaga cya Victoria mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania nuwo mu bwoko bw'abasukuma. Ise Magufuli Marco Nyahinga na nyina Suzana Musa bara baturage basanzwe babahinzi. Mu 1961 bambutse Victoria bimukira Icato mu karere ka Biharamulo mu ntara ya Kagera bagiye gushaka imibereho myiza kurushaho. Icato niho John Pombe Magufuli yize amashuri abanza kuva mu 1967 kugera mu 1974. Ayarangije yagiye kwiga muri seminari nto y'abagatolika ya Katoke Ibiharamulo mu 1975-76. Yarahavuye ajya kwiga mu ishuri ryisumbuye ryitwa Lake Secondary School i Mwanza mu 1977-78 nk'uko tubisoma ku rubuga rwa internet rwa gouvernement ya Tanzania. Yarangirije amashuri yisumbuye i Mkwawa mu ntara ya Iringa kuva mu 1979 kugera mu 1981. Aha imkwawa niho John Pombe Magufuli yize mu ishuri nderabarezi mu 1981-82 mu ishami ry'imibare n'ubutabire shimi mu gifaransa cyangwa chemistry mu cyongereza. Mu 1982-83 yabyigishije mu ishuri ryisumbuye rya Serengema mu ntara ya Mwanza. Nyuma yaho yagiye gukora igisa n'icyo mu Rwanda bita ingando nk'uko itegeko ribiteganya mu nkambi ya Makutupora iri i Dodoma kuva mu kwezi kwa 7 kugera mu kwa 12 mu 1983. Mu kwezi kwa mbere 1984 yagiye kurangiriza inyigisho ze mu kigo cya gisirikari cya Makuyuni mu ntara ya Rusha. Mu 1985 John Pombe Magufuli yagiye kwiga muri kaminuza y'i Dar es Salaam. Nyuma y'imyaka 3 mu 1988 yahakuye impamyabumenyi yisumbuye Bachelor of Science mu mibare n'ubutabire. Kuva mu 1989 kugira mu 1995 yakoze mu ruganda rwa koperative y'abahinzi borozi yitwa Nyanza Cooperative Union i Dar es Salaam. Muri icyo gihe kuva mu 1991 kugira mu 1994 yanigiraga impamyabumenyi yo hejuru Master's degree muri siyansi muri gahunda ya kaminuza y'i Dar es Salaam na kaminuza ya Salford yo mu Bwongereza. Yakomereje amasomo y'impamyabumenyi ihanitse ya PhD muri kaminuza y'i Dar es Salaam mu butabire kugera mu 2009. John Pombe Magufuli yinjiye mu bya politiki mu matora y'abadepite yo mu kwezi kwa 10 mu 1990. Yaratsinzwe. Yarongeye ariyamamaza mu matora yakurikiyeho mu 1995, noneho aratsinda atsindira intebe ya Chato mu nteko ishinga amategeko y'igihugu ari mu ishyaka rya CCM chama cha mapinduzi. Yaratararangiza manda ye ya mbere ubwo president Benjamin Mkapa yamugize ministri wungirije w'ibikorwa remezo. Yakomeje kuba depite wa Chato, yongera no kubitorerwa mu 2000 ari nabwo yabaye ministri w'ibikorwa remezo. Mu 2005 nabwo yarongeye atorerwa kuba depite wa Chato. President Chakaya Kikwete yamukuye muri ministeri y'ibikorwa remezo amugira ministri w'ubutaka n'imiturire ubwo hari mu kwa mbere mu 2006. Kuva mu 2008 kugera mu 2010, John Pombe Magufuli yabaye ministri w'ubuhinzi, ubworozi n'uburobyi mbere yo gusubira kuba ministri w'ibikorwa remezo. Nanone kuva mu 2010 kugera mu 2015. Mu kwezi kwa 10 2015, John Pombe Magufuli, kandida wa CCM, yatorewe kuba umukuru w'igihugu. Yatorewe manda ya kabiri y'imyaka 5 mu kwa 10 2022. Yitabye Imana ayimazemo iminsi 132. Nk'uko itegeko nshinga rya Tanzania ribiteganya, Vice Perezida we umutegarugori Samia Hassan Suluhu nawe wo mu ishyaka rya CCM niwe uzayirangiza. Mu bakuru b'ibihugu batanu ba Tanzania, John Pombe Magufuli ni uwa mbere utabarutse akiri ku butegetsi. Perezida wa mbere Julius Nyerere yitabye Imana mu 1999, yari yaravuye ku butegetsi mu 1985. Naho perezida wa gatatu Benjamin Mkapa yitabye Imana mu kwa 7 2020, yari yaravuye ku butegetsi mu 2005. Abandi Ali Hassan Mwinyi na Jakaya Kikwete bombi baracyariho bari mu kiruhuko cy'izabukuru muri Tanzania.
Tugushimire Thomas. Mu butumwa ku rubuga Twitter, ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye byamenyesheje ko yifatanije n'akarere kose ka Afrika mu kwerekana umubabaro wiwe ku rupfu rwabaye giturumbuka rwa Perezida John Pombe Magufuli, umukuru w'igihugu w'igihagararo gikomeye, akaba n'umuyobozi adasanzwe. Kubera izo mvo, Perezida Evariste Ndayishimiye yahagaritse isabukuru y'imico yategerezwa kwitaba ku mutaga uno munsi kuwa 4. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu butumwa ku rubuga Twitter we yavuze ko ababajwe n'umuvandimwe wiwe Perezida John Pombe Magufuli ngo intererano ku gihugu ciwe no mu ntara ntibizokwibagirwa. Yifatanije mu mubabaro ukomeye n'umuryango wiwe hamwe n'abanyatanzania. Yamenyesheje ko abanyarwanda bifatanije n'abanyatanzania muri ibi bihe bitoroshe. Tukivuga ku rupfu rwa Perezida wa Tanzania, igihugu kirimo impunzi z'abarundi zirenga 146,000. Bavuga ko ku butegetsi bwa Magufuli baburabujwe iruhande guhoza igihugu, basaba ko abategetsi bashasha bo bakingira kurusha uko vyahora.
Twebwe nk'impunzi twakiranye ubabaro cyane urupfu rwanda kwigendera Rais Magufuli.
Tukaba duhojeje cyane igihugu cya Tanzania, abanyagihugu ba Tanzania.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania, bariko barasigura ingene bakiriye urupfu rwa perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli. Ico gihugu caye indaro abarundi ubu baharugwa mu 146,000 bahunze kuva mu mwaka w'2015, umwaka perezida Magufuli nawe yatoregwa manda ya mbere ku butegetsi. Bamwe muri abo bari mu makambi atatu y'impunzi Mutenderi, Ndota na Nyarugusu bemeza ko leta ya Magufuli itabafashe neza.
Abafashwe na bikose badungura ku ngufu, bamwe bagafatwa bakaza gutorwa n'iperereza kumva batwawe bahe n'abakabura irengero, kandi bose bagafatwa n'inzego z'umutekano birahari cyane. Rero cyane
rero twe nk'impunzi zo muri Tanzania, yego ku ntwaro yiwe ntitwagiye turoroherwa cyane. Amategeko agenga impunzi kenshi yagiye arahonyangwa. Impunzi zimwe zimwe ziraburi irengero zizinze gufungwa mu Burundi bivuye kukungene leta ya Tanzania arifitaniye ubucuti bukomeye na leta y'u Burundi ku ntara ya Magufuri impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania izigeze zoroherezwa icyo rero twipfuza namwe ubutegetsi bushasha butoba buzakurikiza ingendo ya John Joseph Magufuri
mu kwezi kwindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nyakwigendera Perezida Magufuri yahamagariza impunzi gutahuka mu gihugu c'amavukiro Perezida Magufuri yariko yakira mugenzi we nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza w'u Burundi yari yamugendeye ingara
mwiriwe nakavubu murakomeye numuhira barakomeye ngara barakomeye rurenge barakomeye Burundi barakomeye nanje ndakomeye kwa ndugu zangu Warundi mmesikia taarifa iliyotolewa na mheshimiwa
ati kuri bagenze bacu bo Barundi mwabyumvise umukuru w'igihugu cyanyu yabasabye gutaha atari kwari nabandi bamenyere guhunga hageze nagakoma na gatoya baca biruka bagahunga ati nkuko mwabisabwe nimutangure guhunguka harabakura inyungu zabo mu gihe hari abahonze baje gusaba n'imfashanyo hijya no hino ku isi bakavuga n'ibitari byo nibaje gukora ibindi ariko babareke mutahe dusabye umushikiranganje w'intura gatye mu gihe guko yohagarika no gutanga ubwene gihugu kuko hari aboza bashaka kuronka ubwene gihugu mugende mwubake igihugu cyanyu sivuze ko ndabirukanye ku nguvu oya ariko muje kubaka igihugu kuko kirakeneye kubakwa
na nchi ya Burundi inahitaji kujengwa uchumi
kuva ico gihe impunzi zirenga ibihumbi ijana ziramaze gutahukanwa bamwe muri bo bemereye ijwi rya Amerika kubatahukanywe ku nguvu ubu abenshi mu mpunzi z'abarundi basigaye muri Tanzania basaba ko abategetsi bashasha bohindura iyo ngendo n'imvugo
kamwe batubwiye yuko nk'abantu mu nkambi ngahe mutendere babaye ko batwara mu nkambi induta rero tose bakana kabitwara n'impunzi kamuhoro twara ku nguvu batanze dushaka amategeko agenga impunzi uzamusubirira azoyubahirize gusumba ko umuhisi Magufuri yahora abikora kuko impunzi sibikoko impunzi salansi b'igihugu iki cyane kiriya abategetsi bazomusubirira bazokubahiriza agateka kagaga impunzi twivuda yuko uzomusubirira yohindura politike iri hagati y'u Burundi na Tanzania politike y'imigenderanire
kuri uyu wa gatatu ku mugoroba n'icegera cya Perezida Magufuri yatangaza ko uwo muhisi yitavye Imana mu bitaro i Dar es Salaam ku mugwa mukuru wa Tanzania
Dr. John Pombe Joseph Magufuli ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation.
Samia Hassan Suluhu yavuze ko uwo mutama w'imyaka 61 yahitanywa n'indwara y'umutima
katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14.
Igihugu cashizeho ikigandaro c'iminsi 14 n'abandi bakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bahojeje igihugu ca Tanzania. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Mbe abanyarwanda bakiriye gute urupfu rwa Perezida Magufuri? Asumta Kaboyi yavuganye na bamwe mu baba mu gisagara cha Kigali barimwo ababaye muri Tanzania.
Nyuma y'urupfu rwa Perezida wa Tanzania Pombe John Magufuli, abanyarwanda banyuranye bagize icyo bavuga. Harababaye muri Tanzania, harabanyamakuru bakurikiranaga politiki ya Tanzania, ijwi rya Amerika ryabegereye nabo batangaza uko bakiriye urupfu rwa Perezida wa Tanzania.
Urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli ni urupfu abantu benshi bakiriye nabi. Yari umwe mu baperezida bari muri East Africa buri muntu wese ya kwirata ko dufite umuprezida ukunda igihugu, umuprezida ukorera abaturage, umuprezida witanga ku manywa na nijoro kugira ngo ahindure imibereho y'abaturage cyane kiriya gihugu cya Tanzania. Navuga ko mu gihe cyatambutse cyangwa abaprezida bagiye bamubanziriza na abaprezida ego bakoze, ariko urebye sisteme yari iriho cyangwa imikorere yabo yari itandukanye cyane n'iya Magufuli. Yaje ahindura ibintu byinshi, twahera nko ku bikorwa remezo, ariko byari bibabaje kubona igihugu nka Tanzania nka Dar es Salaam nk'umujyi twavuga ubucuruzi ari umujyi udafite imihanda. Yakoze neza Dar es Salaam uyu munsi, imihanda irubatse, buri muntu wese uhageze abona ko hari ikintu gikomeye cyahindutse Dar es Salaam. Icya kabiri twavuga yakoze kikomeye cyane ni ukwimura leta akayivana Dar es Salaam bakimukira Dodoma yongera gusana amameri atwara abantu mu mazi urugendo rwo mu mazi uyu munsi rurorushye nko kuva guko bujya mwanza ni ibintu abaturage bishimira kandi ni ibintu byongera n'ubundi iterambere twagaruka Dar es Salaam karebe ikibuga cy'indege cyubatswe muri iki gihe cy'imyaka itanu Magufuli yakoze umurimo ukomeye hari Terminal 3 iyo uhageze ni kibuga gishimishije mu byukuri twareba indege igihugu cya Tanzania cyaguze byari bibazibaje nk'igihugu cya Tanzania kuba kidafite indege twavuga ko ni umuntu wakoze imirimo ikomeye ku buryo yagira amahirwe yo gukomeza iyi myaka itanu yari isigaye mu byukuri Tanzania yari kubigeze ku rwego rushimishije cyane.
Nitwa Mico Mwiza Jean Baptiste, ndi umunyamakuru ubarizwa mu Rwanda ariko urikiranira amakuru yo mu karere hafi. Njye mbona usibye uburyo yitwaye muri iki kibazo cyo kurwanya iyi ndwara yugarije isi muri rusange, ushyize ku manota ntabwo yagira amanota make, kubera ko haba mu karere ndetse no ku rwego rwa Afurika ni umugabo wigaragaje bitewe n'ibikorwa yagiye akora muri Tanzania. Ntabwo abantu bari bamenyereye perezida ugenda mu midugudu icyo umuntu yafite nko mu midugudu cyangwa mu tugari akigererayo akareba abayobozi ibyo bakora akareba ko ibyo bashinzwe babyubahiriza. Yari umuyobozi wita ku baturage Tanzania yabarizwaga nayo mu bihugu bikennye cyane, ariko mu minsi yashize Tanzania yashyizwe mu bihugu bifite ubukungu buzamuka bwisumbuye. Akaba yaravugaga ko Tanzania ari igihugu washaka kuruhukiramo yaruhukiramo batari ngombwa kuruhukira imahanga, arabatengaho bakanamukunda ko yageraga ukwemera kw'Imana umuntu agende kuri ibintu by'amadini. Tugiye ku ruhande rw'ibyerekeye nka demokarasi cyangwa wenda imiyoborere ishingiye kuri demokarasi, hari intambwe isubiye inyuma igihugu cya Tanzania ubona cyari cyarateye. Ntabwo byari bimeze nk'uko abayobozi ba mbere bitwaraga mbere abatavuga rumwe n'ubutegetsi, uko yitwaraga abonaga ashaka kuba umuntu utavugirwamo, umuntu ushaka guhagara ku kintu yahagaze akumva nta wundi wabibona ukundi gutandukanye n'uko abibona. Wanareba uburyo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba urebye ibyo bagombaga kugeraho bagenda mu masezerano washyiraho uriya muryango, ibyo bagombaga kugeraho hari byinshi bitabaye, habamo nk'ibice bibiri kandi haragombaga kuba bimwe. Hari amasezerano yagiye asinywa kugira iyo pasiporo ihuza ibyo bihugu, naho muri Tanzania iyo pasiporo ikora kubara umuntu aracyakenera resita avuyeho nko mu bindi bihugu, ntabwo yavanye neza cyane mu karere keretse cyakora nk'igihugu cy'u Burundi cyo ni igihugu bari babanye neza cyane, ariko muri rusange ibindi bihugu nta kigasanzwe cy'imibanire ku ngoma yo bavuga ngo yashyizemo imbaraga. Wabonaga barazwi ishinga cyane n'igihugu cye kurusha kureba inyungu rusange zo mu karere.
Magufuli Pombe ndamuzi rero yigaga chemistry yaniga social science University of Dar es Salaam. Jyewe hari ibintu bitatu muziho. Icya mbere ni uko ari umuntu utajyanyeganyega cyane. Kunyeganyega ni ukuvuga ngo niba avuze ati turagiye ni ubwo turagiye, nta avugisha ukuri, nta buryarya agira, nta kintu cyangwa se ibi byo kuvuga ngo ndabembereza ndagira gutya ntabwo abizi cyane. Ikindi ni uko ari umuntu utazi kwigira igihangange cyane, usibye ko nyine iyo wabaye perezida ubundi urumva ubukomeye bihagije.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Kubacugura amaradiyo yanyu tubibutse ko amakuru yacu y'uyu munsi abandanya gushimikira ku rupfu rwa perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli rwatangajwe ejo ku munsi wa gatatu. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yavuganye n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wilikaneza ni Nairobi muri Kenya ku bijanye n'urupfu rwa perezida Magufuli.
Perezida Magufuli waraye witabye Imana yari umwe mu baperezida bo ku isi na cyane cyane muri Afurika bazwi cyane, kuko yakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, agakunda kugaragara ku ma televiziyo yo mu gihugu yaba aya leta n'abigenga. Kuko perezida Pombe Magufuli benshi bakunze gutazira bildozere, abavuga ko yatwarira ku rubuga, ntabwo yatwarira mu biro nk'abandi bakuru b'ibihugu benshi. Yatwarira ku rubuga, ingingo nyinshi yazifatira mbere ku rubuga. Yarabonetse kenshi ahagenda abanyagihugu bafise ibibazo by'amazi, bafise ibibazo by'amashuri, ibibazo by'inyubako zitandukanye nk'amabarabara, agaca hamagara umushikiranganje aho nyene ku telefone abijejwe akamuha iminsi ikiringo ntarengwa yuko aheza akabikora akabitunganya Magufuli mbere uravye abantu benshi bamubona nk'umukuru w'igihugu w'abakene aja kwishushanya nabo hanyuma president Magufuli kandi yarazwi nk'umuntu w'umusenze cyane nk'umunyakatolika akunda kuboneka mu misa agahimiriza nabantu gusenga kandi ubwe incuro zitari nke yaravuze yuko adatinya urupfu kuko ari ugupfa ari ibya bose ari wabo wa bose Magufuli rero ni umukuru w'igihugu no vuga nti azwi so kuvuga ngo kuri igihugu ngo mu gihugu kiba cyonyene kuko uravye no kumbuga nk'abanyambaga uyu munsi haba no muri za group WhatsApp izaba abanyakenya abarundi abanyarwanda abanyekongo bose ubona umengo bamwishushanya ko mbere nk'umuntu umengo yaruwa mu gihugu kiwabo cyangwa umuntu bavukiye no vuga nti mu kugatumba kamwe cyanke umuntu harimo cyane muri komini imwe nafatwa nk'umuntu w'umunyamahanga wakure n'abantu benshi cyane abanyafurika urabona ko bari mu bihugu bitandukanye n'abantu bize muri za diaspora ubona abantu bagenda bandika ku giti cyabo abantu basanzwe n'abantu badasanzwe bamwandika ko bamuvuga bamwe mbere bakavuga ko bamufata nk'indongozi yabo nubwo atari mu gihugu cyabo
none abo bamuvuga abo bamwandika abo banyatanzania ndetse n'abanyafurika bazi ukiriki kuri president John Pombe Magufuli.
Veniste, president John Pombe Magufuli abantu benshi bazamwibukira kukugwanya igiturire. Kuva mu mwaka 2015 CCM chama cha mapinduzi umugambo uri kubutegetse muri Tanzania umwemeje kugira ngo atitoreze ikibanza cha president maze agatorwa Magufuli yagize urugamba rwa mbere rwo kugwanya igiturire cyari kimunza Tanzania bamwe bavuga bati cyari kimaze kuba mbere nk'akaranda karandagase mu cyo gihugu cya Tanzania Magufuli yaraje cyane cyane ikintu abantu bazomwirukira ko iruhande ko kugwanya igiturire kandi nazo nyine biri kumwe yasubiyemo za contra zose no kuvuga amasezerano hagati y'amashyirahamwe mpuzamakungu akomakomeye amwe twita ama multinationale acukura ubutare icyo bita contrat minier mu gifaransa zose yazisubiyemo ku buryo ziha no vuga amahirwe abanyatanzania kandi kinjiriza leta ya Tanzania kurusha uko vyahora ikindi Magufuli bazomwibukira ko atanumwe ahakana nuko yakoresheje cyane inyubakwa za leta zizo twita inyubakwa rusangi ziterambere akaba yaraboneze cyane muri iki kiringo yarashize ingufu cyane na leta yiwe mu bijanye no guteza imbere inyubakwa rusangi ariko rero Veniste nta byamavyera ngo demuko babivuga Magufuli afite n'abantu bamunenga cyane yuko muri iyo myaka 5 ishize abatavuga rimwe n'ubutegetsi abanyamakuru haimbere n'abahunze hahe n'ababuri burengero abo mashira hamwe yigenga ko ataborohereje atoroheje na gato abantu bagerageza kunovuga nti kunenga canke kuja mu nzira yiwe nkuko iwacu mu Burundi akunze kuvuga ngo kwitambika imbere y'ibikorwa vyiwe gusa iko nabivuze ico bahuriza ko hari ibintu bitabesha nk'uko abafaransa bavuga ngo les faits sont têtus ibi bijanye no kugwanya igiturire ibi bijanye no kubaka inyubakwa rusangi za leta y'amashure y'amabarabara ibintu biboneka ko Magufuli yateje imbere kandi bose bahuriza ko
Eloge Willy Kaneza munyamakuru w'ijwi ry'America i Nairobi ndagushimiye cyane
ndagushimiye nawe visite nshimiye imana ugira ikiganiro cyiza
njuti mwese muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isa ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya Amerika shimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fatuma Alimas Kalala amakuru yahagarariwe na Etienne Karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Nyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe.